lutter contre le terrorisme et lutter contre le dérèglement climatique.
N'umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ufaransa n'ibindi bihugu Laurent Fabius ariko arabwira abakuru b'ibihugu barenga 145 ku bibazo bibiri nyamukuru bihanze isi muri kino kinjana ari iterabwoba n'ikibazo cy'indagurika ry'ibihe. Abakuru b'ibihugu batandukanye bemeza kuba batayobewe ko ikibazo cy'indagurika ry'ibihe gitegerezwa guhagurukirwa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama mu ijambo ryiwe yatumiriye bagenzi we kugira ico umwe aterereye kugira ngo haboneke ihinduka.
I've come here personally as the leader of the world's largest economy and the second largest
Nishikiye ngaha nk'umukuru w'igihugu cya mbere gihingura kandi kikaba n'ica kabiri mu birungika ivyuka byinshi mu kirere kugira ngo ndababwire yuko usivye ko twemera uruhara twagize mu gutera ico kibazo dutegerezwa kugira uruhara rukomeye mu kugikemura. François Hollande umukuru w'igihugu cy'Ufaransa ku ruhande rwiwe atumirira imico itandukanye y'abantu kugira ico bakoze.
Des investisseurs, des acteurs économiques et sociaux et même des religions.
Abanyamitahe, abadandaza, abanyagihugu eka ndetse n'abanyamadini abo bose bategerezwa kumva ko bategerezwa guhindura ingene babayeho babicishije mu bwoko bw'imiyaga nkuba bakoresha mu kungene biyunguruza no muco bakoresha imyavu itandukanye. Ibintu byarahindutse, ivyizere vy'isi vyose biri kuri twebwe. Ikibazo ahanini dutegerezwa gukemura ni ingene tworengera ihiganwa mu kwiteza imbere usanga gibagira abatari bake tugashira imbere nyabuna ineza ya bose. Ni naho bizoroha ko dukingira inyungu uzabenshi. Kugeza isaha biragoye kumenya niba imvugo y'abakuru b'ibihugu izojana n'ingiro kuko kugira ngo haboneke amasezerano yumvikanywe ko na bose abaserukira ibihugu vya rutura harimo Ubushinwa kugera ino saha butaratomora neza ishaka ufise mu kugabanya ivyuka birinde kugira aho bihurije. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon agaca asaba kuri ubwo abakuru b'ibihugu kubwira abazosigara barabaserukira muri ino nama gushira imbere ineza y'umunyagihugu.
I urge you, distinguished leaders, to instruct your ministers and negotiators.
Ndabasaba bakuru b'ibihugu kugira abashikiranganje banyu n'abazohagararira ibiganiro kugerageza ngo baronke aho bahurije bibaye ngombwa bareke kunana. Umwanya wo kurenza kwa mazi uruhu waraheze. Ibihugu bitumze bitegereza kwibuka ko vyemereye ibikenye kubifasha amahera agera ku miliyari ijana z'amadolari y'Abanyamerika azoza yatangwa ku mwaka. Kazoza k'isi yose kari mu minwe yanyu. Ndizera ko ugutwara neza kwanyu kuzotuma haboneka isi nziza kuri bose.
To make this world better for all.
Mugihe igikorwa nyamukuru gisigaye mu minwe y'abashikiranganje ibihugu bitandukanye n'abahagarariye ibiganiro ku rwego rw'abarorerezi, icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu c'u Burundi Joseph Butore aterakamo abazoba bahagarariye u Burundi mu biganiro gushira imbere akarere k'ibiyaga binini.
Ko bahagarariye cane cane ibiri mu gitabo cerekana interano y'igihugu Burundi ubijanye n'ibi byo kugabanya ushuhe bw'isi. Ikindi cyakaye twabasaba nuko mu guhagararira inyungu z'u Burundi bogerageza no kuraba n'inyungu z'akarere Burundi basanze burimo, kuko nkuko twabibonye biroroha kumvisha abatanga uburyo abashikira imigambi ikurikira. Biroroha iyo hashizwe imbere umugambi urangurirwa mu bihugu byinshi gusumba iyo hashize imbere umugambi urangurirwa mu gihugu kimwe.
Mu bakuru b'ibihugu bari bitezwe muri ino nama ya 21 batashoboye kwashika harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yaserukiwe n'umushikiranganje imigenderanire y'u Rwanda n'ibindi bihugu Louise Mushikiwabo hamwe n'umushikiranganje ajejwe ubutaka Dr Vincent Biruta. I Paris mu Faransa, Diane Nahadze ku bw'ijwi rya Amerika.